Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Tunichenda no kumetero mirongi unazibiri mu Rwanda, mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu. Miriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi Radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Undikije. Abanyapolitiki b'Abarundi bahunze igihugu barega leta y'Uburundi kwibangamira abanyapolitiki bashaka gutahuka kugira ngo bayitabire.
Na muderega Tanfire n'abagenzi babo babujijwe gutaha gushika mu Burundi ubwo bagutinya kwa abantu batashe hoba igihungabanye mu mugambwe wabo.
Uyo ni Jean Minani yarongoye tameza kurusha abandi mu kibazo cya leta. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Tanzania, amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu arafite amakenga ku byerekeye ubwigenge mu itangazamakuru. Inyuma yaho umumenyeshamakuru Eric Kabengera aviriye mu ibohero. Idonido y'inkuru Tim Ishimwe.
Kabendera yafatiwe iwe mu rugo mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize, aregwa yizandonke no kutishyura imisoro. Benshi bavuga ko yazize kwandika inkuru yasaga nk'isesereza ubutegetsi bwa Perezida John Magufuli n'ishyaka riri ku butegetsi rya CCM. Uwunganira umunyamakuru Kabendera mu rwego rw'amategeko, Debra Kambore, yavuze ko umukiriya we yagize ibibazo by'ubuzima ubwo yari afunze. Urukiko rwategetse ko umunyamakuru Kabendera afungurwa nyuma y'uko yemeye ibyaha ashinjwa. Avugana n'Ijwi rya Amerika ishami ry'Igiswahili, Kambore yavuze ko umukiriya we yahisemo kwemera ibyaha kubw'ubwumvikane n'umushinjacyaha kugira ngo arekurwe. Kuva Perezida wa Tanzania John Magufuli yagera ku butegetsi muri 2015, yashyizeho amategeko akarishye abangamira itangazamakuru. Ebol Roland, umushakashatsi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International muri Tanzania, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bitangaje kuba igihugu kivuga ko gishishikajwe no kurwanya ruswa no guteza ubukungu bw'igihugu imbere gitambamira itangazamakuru kuvuga kuri ibyo bibazo.
Urakoze team. Uyu munsi abakiri masezerano yerekeye programme nucléaire y'igihugu cya Irani bahuriye mu gisagara cya Vienna muri Autriche. Inkuru ya Thomas Kamilinde.
Inama ihuje abadiplomate ba Irani, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubushinwa, Uburusiya n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Ibi bihugu n'uyu muryango biyemeje gusigasira uko bashoboye kose amasezerano yo mu 2015. Aya masezerano ateganya ko Irani igabanya kuyungurura uranium kugera munsi y'urwego rwo gukora intwaro kirimbuzi bomba atomique, ikabona nayo gukurirwaho ibihano. Ariko kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohotsemo mu 2018, Irani yasubukuye gahunda yo kuyungurura uranium ku rwego rwo hejuru. Byatumye ibihugu by'Uburayi bikiri mu masezerano, ni ukuvuga Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza, byose hamwe bitangariza icyarimwe ngo nta yandi mahitamo dufite usibye kurega Irani mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Ibi bibaye, ibihano umuryango w'abibumbye wafatiye Irani byahita bisubiraho nta zindi mpaka bitarenze iminsi 30. Inama y'i Vienne y'uyu munsi igamije gucubya umuhengeri kugira ngo ibintu bidasubira irudubi.
Urakoze Thomas.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Makuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abanyapolitiki baba hanze Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bariko baratakamba kugira ngo amakungu ntarire amaboko muri kino gihe, bavuga ko byibonekeza ku matora ariko arategurwa mu gihugu kirangwamo umutekano muke. Jean Minani harongoye Runani senare de tavuga rumwe na leta y'Burundi hamwe na Jeremy Minani avugira umuhari Sefor Arusha, bavuga ko mu gihe ataco hinduka amatora ariko ategurwa ashora gukwega akarambaraye. Inkuru dushikizwa na Desire Hatuyimana, umumenyesha makuru ijwi ry'America Kigali mu Rwanda.
Muri ugo rwandiko Yohani Minana arongoye Senarede yarungikiye inama y'umutekano ya UNI, uwarongoye Senarede amenyesha ko amatora yo mu Burundi ategekanijwe gutangura igenezo rya 20 kwezi kwa gatanu uno mwaka ateguye nabi cyane. Amenyesha ko abatavuga rumwe na leta bariko baricwa, abandi batotezwa, abanyapolitike nabo batavuga rumwe na leta bifuje gutaha iyo leta ibabonyemwo inguvu ibamirira kure. Yohani Minani akabona ko umugambwe CNDD-FDD ufise ubwoba bwo gutsindwa.
Ubu leta y'Bujumbura ifise ubwoba ko idashobora gutsinda amatora ntacyo batariko barakora kugira ngo baburabuze aho bahiganwa muri byose. Umugambwe wo babonye ko utanguye kugira inguvu bawucura bufuni na buhoro hamwe n'abanywanyi babo. Aho babona bose ko ushobora kuba intambamye nabo nyine barabangamiwe. Naho twabonye ico bundi Jeremy Ngendakumana na Mudelega Pamphile n'abagenzi babo babujijwe gutaha gushika mu Burundi. Ariko twamenye ko bwari ubwoba gutinya kwa abantu batashe hoba igihungabanye mu mugambwe wabo. Tumwe turaja mu matora mu gihe rero abantu bose bafise ubwoba bavuga ati mbese bakanda bacu bazobemera bazokwemererwa.
Ikindi cyerekana ko CNDD-FDD ishaka kwiba amatora kugira ntitsindwe, kuko imaze kubona ko bishoboka nk'uko bishikizwa na Yohani Minani no kwirukana amaradiyo yose yigenga ku butaka bw'u Burundi n'amashyirahamwe atarondera inyungu za politike kugira ukuri ntikuzomenyekane mu gihe cy'amatora.
Aya matora nako arimo arategurwa mu gihe atabamenyesha makuru bashobora kuvuga neza ibimwo biraba bitaryohera ubutegetsi na CNDD-FDD byose babipfunze bakabihagarika. Voix d'Amérique, ijwi ry'Abanyamerika, BBC gahuza miryango, amaradiyo yose yoyo bari bapeya n'izindi zose Renaissance n'izindi zose zitavuga ibyo bashaka abo batumuye ngo babisambure barabahagaritse. Amashirahamwe adaharanira ibyicaro muri leta bya politiki babona ko atavuga icyo bashaka nayo nyine barayirukanye barayasambuye, ayandi yarahunze ayandi yarahagaritswe. Aya matora zuba atabarorezi bahari baranse ko haba babarorezi mpuzamakungu nako n'abarorezi hagati mu gihugu badashaka ntibazubaha uruhusha kuja kugira kurorera gushishoza.
Kubera ibyo byose Yohani Minani asaba inama y'umutekano ya UNI kugumiza igisho ku Burundi muri kino gihe himirije amatora na rijya hibonekeza ihonyangwa rikomeje agateka kazi na muntu. Yohani Minani agasaba iyo nama y'umutekano ya UNI kugumiza Burundi mu bikorwa vyayo ikisunga ibimenyetso vyerekana itituka ry'umutekano ku gihugu vyerekanywe n'umugwi wa UNI ujejwe amatohoza ku Burundi. Mu gihe rero Urunani Senarede gwituye inama y'umutekano ya UNI, Urunani Sefor Arusha nago nyene ruhurikiyemo abanyapolitike batavuga rumwe na leta bandikiye umuhuza mu matatu y'u Burundi akaba n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni kugira haguruke bigishoboka ayo matora atunganijwe nabi nahava songera isibe mu Burundi. Jeremy Minani avugira Sefor Arusha asaba umuhuza w'Abarundi cyo kimwe n'abahagarariye amasezerano ya Arusha kubandanya bayahagararira kuko biboneka ko leta y'u Burundi iri kure yahonyanga bimwe bigaragara.
Amatora yo mwenaya aje gusongera isibe kuko yabara amatora y'ukuri yofashije basi gushiraho leta yo kwihutiye guheza injyane umugambwe CNDD-FDD washize mu gihugu. None uwo mugambwe nyine niwo ubigaragara kuri ko urategeka ukuntu aya matora atunganywa, bigaragara ko uzotegeka n'ibizova mu aya matora. Icyo gituma tuvuga yuko aya matora aje gukwega akarambara, aya matora aje gutuma urugwimo twahoramo ruhinduka intambara ku by'ukuri y'ikivunga ishobora no kugera akarambara ya karere kose. Icyo gituma twibukije umuhuza yuko icyihutirwa yokora ibyo ashoboye byose, akavugana n'abakuru b'ibigo b'akarere, akavugana n'abandi bose bahagarariye amasezerano ashobora kugira ngo barabe ntibemere ntibareke ngo igihugu cy'Uburundi gihume kigwa mu kaga.
Ayo makenga rero y'abanyapolitike baba hanze y'u Burundi ku matora yimirije n'abanyapolitike baba mu Burundi barayabona. Terence Manirambona avugira umugambwe SNL aherutse kumenyesha mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwitotezwa rikoregwa abanywanyi babo rishobora gutuma amatora atagenda neza. Kiretse iryo totegwa rikoregwa na cyane cyane abanywanyi ba SNL, imigambwe ihurikiye mu runani kira Burundi ibona ko n'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi SNI utorohereza imigambwe itavuga rumwe na leta mu kubankira kubongera ikiringo cyo gutanga vyankenerwa bisabwa mu matora y'abaje n'amaba makomine, kandi n'umugwi SNI ubona ko vyinshi muri vyo aramananiza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Abanyeshuri batatu b'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bararonse amanota meza kurusha abandi mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza uyu mwaka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indero REB cerekana kwabo banyeshuri bari muri batanu ba mbere mu gihugu cyose. Ni inkuru ya Pierre Claver, ni inkuru umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Hanyuma amanota narose yaranshimishije, naragerageje ndiga cyane, ndiga kugira ngo ndabitore, ariko n'amahirwe yaragiyemo mbona Imana irabikoze ndabitora cyane.
Gerard Ndayishimiye ni umwe mu bana b'abanyeshuri batatu b'impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda baronse amanota meza mu kibazo cya leta kiba uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza. Amanota agaragazwa n'ikigo cy'igihugu REB gishinzwe indero yerekana ko uwo musore aba mu ikambi ya Mahama n'abandi bagenzi we babiri, Sheila Benita Ingabire ab'Inyamata mu karere ka Bugesera na Modestin Nahimana baronse amanota meza cyane baba muri batanu ba mbere. Babiri muri bo bafise ijana ku ijana. Kuronka uwo mwimbo ntibyaboroheye kubera ubuzima babayemo. Akarorero na Kajerare Ndayishimiye aba mu ikambi ya Mahama yihunganye ari wenyine uwo ishyirahamwe Hasser ryita impunzi ryita Enfant na Compagnie mu Gifaransa. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko kwiga yabifatanya no guca ingero kugira ngo abeho.
Nize mu buzima bugoye cyane, nari umuntu w'umwana yizanye mu nkambi bita inkorokoro, ndumwe ndibana nko muri weekend nagomba kuja gushaka udufaranga twamfasha mu ndwi hagati kugira ngo bashe kwiga neza muri library nkasoma nshyizeho umwete. Hanyuma mu ijoro ubwo nubwo nataha sinagenda ngo ndyamuko, nkashika ndondera ibyo kurya nabirangiza nkasubira gutora ikaye nkasubiramo ibyo twize nkiga, none nkabona kuryama. Ubwo naryama nk'amasaha nk'atatu, ntabwo byoroshye kandi ugomba kuba wigurira irindi. Rero nk'abantu nk'atatu tuba twizanye babitugora.
Arafite icyo abwira abana basangiye ubuhungiro.
Akamu nagomba kubatera ni uko boshyiramo intege bakagira imbaraga bagakora cyane, kuko baravuga ngo ushaka inka ryama nkazo, kandi ushaka umubira agomba kuba yabirakuye. Mu gihe rero aba bana baba bashaka gutora ikibazo nk'uko byangendekeye, niwo haraba ngo ndi mu buzima bugoye, ahubwo weho wo kwiha icyizere ukavuga ati nubwo ndi umwe cyangwa se nubwo bingoye, nubwo turi kumwe n'ababyeyi bakaba batariko baramfasha, reka nkomeze nige.
Andanya amashuri ya kaminuza yamara kubera uburyo buke, umwizero ni muke, bagasaba ifashanyo.
Jewe pe ndumva yuko kaminuza nashaka kuyibandanya, ndumva yuko hariho n'abandi bagiye baronka amanota nkanje kandi nabo baba bipfuza kubandanya kaminuza. Ubwo ikintu nasaba ni uko nyene boraba, nk'ubu turi impunzi, nta muntu ashoboye kwigisha ari impunzi, bakatwigisha bakaduha nk'imfashanyo, bakaduha nko ku bigo tukabandanya na kaminuza ugacana masters bishobotse za dogutora. Nuko buriya umuntu abafise intego nk'iyo oya.
Uwutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka arakeza abo banyeshuri. Muri uyu mwaka w'ishuri watanguye mu kwezi kwa mbere guheze, iyi komite isaba imfashanyo abanyeshuri hafi 1400 babuze ubushobozi bwo kwiga, harimo abagera ku 700 bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Ntadohoka asanzwe ari n'umwe mu babyeyi ahamagarira ubwira ico afasha kugira ico akoze kugira ngo abo bana nabo biyige. Ati kumbure no muri abo ntiyoburamwo ababa ba mbere. U Rwanda rwakiriye impunzi z'Abarundi zirenga gato 73%, ibice birenga 65% ku ijana vyabo n'abana bafise imyaka yo kwiga. Pierre Clave ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.
Murisanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Ikigo gishinzwe gukora ubushakashatsi ku ndwara zifatira mu bwonko yitangaza ku bitigiri by'abarwara AVC mu Gifaransa accident vasculaire cerebral stroke mu Cyongereza kibandanya kwiyongera ku migabane yose igize isi irimo na Afurika. Icyo kigo cemeza kuko iminota ine iheze hari umuntu wafatwa n'iyo ndwara iterwa n'udutsi two mu bwonko tuba twazirye canke twacitse. Mu kiganiro na mugezi wacu Diane Nahazwe, muganga Omer Ndikumana, umuhinga mu by'indwara zifatira mu mitsi avurira ku bitaro by'abikorera utwabo Kira Hospital mu Burundi, arasigura ivyerekeye iyo ndwara.
Nkuko bimeze, ubwonko burakenera isukari, burakenera umwuka twita oxygen. Icyo gihe rero iyo mitsi ijyana amaraso mu bwonko irashika hagati kakatiba. Iyo kagize rero ayo maraso ntajya ngo ashike muri icyo gice cy'ubwonko. Mu gihe rero adashitse neza icyo gice, igihe byanze bisubire gukora. Kuno kidakora rero haragira n'igihe kivanye n'umwanya bimaze kamera ntibipfuye, kuko icyo twita mu Gifaransa amaserire ya karansi ikenewe kugira ngo akore muri uwo mwanya ntahita gusubira gukora acapfa. Icyo twita rero afite.
Muvuze ibintu bibiri muganga, ngo iyo mitsi yo mu bwonko irakenera isukari, igakenera n'ico mwise oxygen. Ico gihe rero utwo dutsi tuza kuziba abari kubera bitashoboye kuronka isukari n'iyo oxygen, hame iyo sukari muvuga ni isukari nyabaki.
Ubwonko mu bisanzwe kugira ngo ukore burakenera amaraso aba atanzwe n'umutima. Hama rero umuntu uwo ari we wese mu maraso yiwe harimo isukari, hakabamo n'uwo mwuka twita oxygen. Nicyo bituma rero uduce tw'umubiri utwo ari two twose twaba utwose mu bwonko cyangwa mu bindi bihimba dushobora gukora, kuko utwo duce tw'umubiri twita selile tutaronse ibyo bintu bigeza ngo dukore. Rero iyo sukari mvuga sijya muvuga dushyira mu cyayi, ni isukari iba yagumiriwe n'umubiri ku rugero ruhagije uko igihimba cy'umubiri cyose kibikenewe. Rero mu byo dufungura hama hariho ibihimba by'umubiri bigiye kuyihingura bikayibika mu gihe igice cy'umubiri kibikeneye kigaheza kikayirungika muri icyo gice, igahe igatwagwa rero n'iyo mitsi. Iyo mitsi tuvuga itwara amaraso mu bihimba byose by'umubiri. Rero no mu bwonko
ibifungurwa dusanga mu iyo sukari ni nk'ivyahe ga muganga.
Ibifungurwa dusanga mu isukari ni byinshi cyane, hari ibyamwa ariko hariho n'ibindi tuvuze nk'ibiraya, tuvuze ibijumbu, ni byinshi cyane cyane mu ngabo kenshi turayikura no mu byamwa.
Muri nyamukuru rero ibitera avesi ni ibyahe?
Ndabishobora kubishyira mu bintu nk'itandatu. Ngo harimo indwara y'imitsi, imitsi minini cyane cyane ibyo twita regurose darite. Iyo ndwara rero mu Gifaransa bayita aterosklerose. Ni ukuvuga imiheha y'iyo mitsi, hariho ibyo dufungura birimo amavuta menshi. Ayo mavuta rero araheza akagenda akihoma kuri ya miheha. Iyo miheha rero haragira igihe ibyiba nahitogiba ikareka amaraso makeya akaba ari yagenda. Muri icyo gihe rero amaraso haragira igihe amaraso ntahezinga ashize mu bwonko. Iyo niyo indwara ya mbere itera ivuye ku binure biba biri mu mubiri wacu, kiyihoma kuri ya miheha ya yamitsi. kila kabiri hariho indwara zifata zifatira ku mutima abantu bagwaye indwara z'imitima cyo twita cardiopathy angiogen ni ukuvuga umuntu afite indwara y'umutima iraheza nk'uko navuye ko amaraso ajya mu bwonko aba avuye mu mutima umutima ucurungika amaraso ariko ukarungikana n'utuntu tumeze nk'utubuye amaraso yavuze niko muba benshi babizi utwo tuntu rero tuca tugenda tukagira ya mitsi yo mu bwonko rero wumva nicyo gituma muri icyo gihe utwo tuntu tumeze nk'utubuye amaraso yavuze niwo mutsi ugize rero hahantu amaraso yari agiye ntaheza ngo ashikeyo uwo ni umugozi wa kabiri umugozi wa gatatu hariho uduti two mu bwonko bita ari dusisa marikeri kubera ibindi ko ndavuga byose byerekeye imiti bita amarikeri utwo duti rero duto duto hari aho natwo ntitugira bijyanye n'iki ku bantu cyane cyane bajya baba bafite ivumbura ry'umurindi w'amaraso twita hiperitansiyo utwo duti rero hari aho kenshi tuza rimwe na rimwe tugaturika cyangwa tukagira bijyanye n'ibiciyeyo ibyo gihe rero byatanga icyo twita imibyeyo ya agisida duto duto twita rerakine hama hariho ikigira kane abantu cyane cyane bifatira kuri iyi miti yo ku ijosi iyi miti ngaha hariho abantu kenshi biramuhora mubyumva bajya kugira masaje hari aho rero bajya bavuga bamanikira ijosi usanga bakoresheje cyane iyo miti kandi ariyo ifite ububasha bwo kujyana amaraso mu mutwe icyo gihe rero umutsi urashobora kuruha ugatakaza bwa bukomezi ukaruhira n'ubuturika muri icyo gihe rero amaraso arahita akavura rimwe na rimwe rero agahita akabyumva gushyika mu bwonko ayo maraso avuze rero agacagurira wa muti uri mu bwonko n'icyo turatanga avese hariho izindi ndwara zifatira amaraso mu madekumva bita mu gifaransa emopati ibyo nabyo ni biri mu bintu bitanga amavese hariho rero iki kenshi rero dukunda kuronka icyabiteye hariho n'ibyo twita indeterimine birabaho hama ikigira gatandatu n'ibindi bituma byinshi cyane na cyane cyane ibyo dukunda kubona ibiriwe cyangwa mu bihugu biteye imbere hariho tujya twita stresi cyangwa gukora ukaruha icyo gihe rero hariho inkaburamubiri z'umubiri zijya zikiyongera mu maraso bigahita bigatuma iyo miti idakora uko yategereza gukora mu nyuma ibyaha bigashyika kuri icyo twita vesi
ko murakoze cyane rwose muganga Omer Ndikumana ikiganiro ntitucisangije turagisangiye n'abumva ijwi rya Amerika bafise utubazo dutandukanye tubakire duhereye kuri Jean Baptiste Jean Baptiste ikaze
yemereye mu Rwanda ahantu bita i Kigali Gikondo
duga ku ijambo akabazo kawe
ese umuntu uko tuzi ko n'ibi bintu tubwiye birimo amavuta dushobora kurya bigatuma yenda yazirisha twa duti tujyana amaraso umuntu agiye akora siporo mu gihe rero amavuta hari ikintu yenda byavura ikiremwa muntu kirifite iyo ndwara
ahanini rero hari ibyo twita amafakiteri de risike ni ukuvuga ibintu bituma ahanini izo ndwara zibonekeza cyane rwose hariho ubuzima bwahindutse ku mbuga ngira ngo murabona abantu benshi baba bafite ibiro byinshi bafite cyangwa ugasanga nawe bafite akazi amarumanya munini yicaye ntaronka umwanya wo kugira siporo nk'uko nababwiye rero hari hari amafakiteri twita rifakiteri kariyovasikire ni ukuvuga indwara zigiye ku mutima muga zikongera zigafatira kuri iyo miti icyo twita rero ibinure biri mu bintu bya mbere bituma iyo ndwara iba kubera nabwiye yuko yakoreshwa ibiroge ifata imiti ifite imihanda irimo imenyenyo rero kubona avuze ati mbega siporo ari ikintu gakeneye ubufasha cyane rwose siporo gafite ikintu kinini ifasha kuko iyo ugize siporo kujya ku ntoki biri cyoya hajya mu micafu mu bisanzwe yari ko yonona umubiri iba ivuyemo icyo gihe rero ikintu ifatanya no byungura cyane kuko amazi muri aziya hajya ariko asohoka aca mu mafi iyo rero ariko arasohoka naho asohokana imicafu myinshi yari ko yonona umubiri hanyuma icyo rero cya siporo nicyo ngomba gushingiraho cyane abantu niko bakwigira siporo ibyo nibyo ubuzima buragoye mugabo minota 30 irakwiye 3 mu nzu kugira ngo umubiri wacu ugume umerewe neza.
Demokrate ikaze
tubwire ibimenyetso byerekana ibyerekana iyo ndwara ko umuntu yamufata cyangwa ayirwaye.
Ibimenyetso ni byinshi ariko mugabo na ntushobora kubishyira mu mizi nyine gusa kugira ngo n'ibyo hamwe uwo muvukanyi ariko aba adishe ikibazo hamwe baba yicaranye n'umuntu afashwe n'iyo ndwara nini ngo namutabariza. Ibimenyetso bimwe rero ni bikurikira mu cyongereza bavuga ngo mu mbone zimwe ngo fast ni ukuvuga face hama A ni kuvuga am, hama S ni kuvuga speech, hama T ni kuvuga time. Kuvuga rero icya mbere ni ukuvuga yuko umuntu arakebana umunwa murashobora kuba umwe ukabona atangiye akebana umunwa kandi mwariko muravugana muyaga. Icyo gihe rero ni ukuvuga yuko ni ikigenda cya mbere cyerekana yuko hari ikintu kitangiye kutagenda neza mu mutwe wiwe. Ikigira kabiri ukuboko cyangwa ukuguru cyangwa ukuboko n'ukuguru icyarimwe akumva biratakaje inguvu akumva atangiye kujya mu bintu by'imyanya kandi umwanya mutoya yari karagenda yari kuyigendera neza cyangwa umwari mwicanye ameze neza. Ikigira gatatu yanka yuko avuga ikigo kikagenda cyangwa ko asohora ijambo na rimwe kandi ntariko muravugana cyangwa akavuga ibintu bidatumbereye. Ikigira kane ni umwanya niwo mucamo iyo karere kugira ngo mutabarize kuko icyo nagomba kuvuga ni uko ubwonko bugize inama miliyari ibihumbi ijana hama mu gihe rero uko umwanya ugenda icyo gice cy'ubwonko kitariko kirakora icyo niyo ya miti isoza byonko twita na neuroni iri kirapfa. Icyo gituma rero umwanya aricyo kintu cya mbere twiruka. Ubundi bwoko hariho ibimenyetso byinshi hariho kuzungurirwa hariho kumeneka umutwe hariho kutabona ariko uragenda ukabona ibyiza byo mu maso ni byinshi cyane sinibaza ko ariko bikuru bikuru umufata ibine
hanyuma banza mubandanye
ego ama arabya kimbega none iyo ndwara iravugwa igakira. Ego iyo ndwara iravugwa igakira mu bihugu biteye imbere bafite ubuhinga bwishimemeye ariko iwacu biracyagoranye ariko hano haho tugira amahirwe ajye hakiri kare tukamuha imiti dushoboye kuronka mu bihugu bitarateye imbere byose ugasanga arasubiye gukoresha ukuboko n'ukuguru kwiwe byagira bigenda. Hanze rero mu bindi bihugu biteye imbere ko bimeze imbere y'amasaha 4 uwo muntu yashoboye gushyira kwa muganga bakabona yuko yatowe iyo ndwara arashobora kumuha imiti ukabona umwanya mutoya arakize. Ariko iyo niyo abifi twita agesiti kimiki agakitagiye kuko ayinshi ntavuze ari n'iyi agesi yitwa agesiye muragiki agaturika kakaza amaraso biratandukanye rero mugabo ibimenyetso ku mubiri bizima ari bya bindi bizima ari bimwe.
Turagushimiye Diana no mutumire wawe mu kiganiro muri sanga. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro rero twabateguriye kuri saha bigarukiye ngaha, ariko twabibutsa ko mu makuru akomakomeye twabwiye abanyapolitike baba hanze i Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bariko bararega leta y'u Burundi ko idashaka korohereza kugira ngo baje kugira uruhara mu matora. Inshuti mwese rero turabashimiye, tukaba dushimiye na ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma, turashimiye kandi na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri saha. Turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
Ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Leo Jumatano Februari 26 mwaka 2020. Tunasikika katika 100